Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 48 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25.31. Ka Gisoro majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda, mwatwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Radio ijwi riyobora guhera saa 12 n'igice ya Uganda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bayikaze mu makuru yacu. Mu Burundi, abakandida bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bakomeje gutanga dosiye zabo muri komisiyo y'igihugu.
Aye muri kino gihugu.
Uyu ni Dieudonne Nahimana, ni umukandida wigenga. Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mukanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Edi. Amakuru avugwa cyane ni ajyanye n'amagara y'abantu. Imiliyoni z'ababa 300 z'abanyeshuri ku isi nzima baramaze indwi bari mu mihana yabo, aho Ubutaliyano nabwo buherutse guhambya ibindi bihugu mu kugara amashuri kubw'umugera wa corona canke COVID-19. Ni mu gihe abantu barenga 90,000 bamaze kwandura ku isi nzima, abarenga 320,000 ukaba umaze kubahitana, aho umaze gukwira mu bihugu 80 vyo ku isi, benshi mu Bushinwa, aho uwo mugera watanguriye mu umwaka uheze. Igisata cawo nikijejwe indero n'imico kama arico UNESCO kimesha ko catumye ko inama yihuta ku munsi wa kabiri windwiza izohuza abashikiranganje b'indero ku isi nzima kugira baganire ku mikenyuro bofata yo kuzibira ico kiza mu banyeshuri. Naho muri Leta z'Ubumwe za Amerika abanduye baduze gushika ku 159,111 bamaze kuhasiga ubuzima, ariko ibi bitegere bikaba bishobora kwiyongera. Igihugu cya Tanzania kivugwa ko ari kimwe mu bihugu bya Afrika bishobora kubangamirwa n'umugera wa corona mu gihe gihanahana n'Ubushinwa ibidandazwa bitari bike. Abadandaza muri Tanzania batanguye guhomba kubwo kubura ibidandazwa bikorerwa mu Bushinwa, ariko abategetsi bari mu mwitegure yo gukinga ikwiragira ry'uwo mugera ku bivuko by'ico gihugu. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Tanzania batangaza ko bameze magabo, bavuga ko amahirwe y'uwo mugera kwinjira mu gihugu ari menshi kuko ibivuko by'igihugu byakira ibidandazwa biva mu bihugu 58 byanduye uwo mugera harimwo n'Ubushinwa. Ibanki Nkuru ya Sudani yatangaje ko ku munsi wa gatatu ko Leta z'Ubumwe za Amerika iriko irakuraho ibihano yafatiye amashyirahamwe 157 yo muri Sudani. Ayo mashyirahamwe arimo kandi n'amabanki yagirijwe na Amerika kuba yaragize uruhara mu gufasha mu ntambara yo mu ntara ya Darfur. Umukuru w'iyo banki Badreddine Abderrahmane yashikirije ko hasigaye abanyesudani ku gatwe kabo hamwe n'ayandi mashyirahamwe make bikiri kuri ibyo bihano Amerika yafashe mu mwaka w'2023. Iri tangazo rije mu gihe Sudani iriko irakora ibishoboka kugira inagure ubutunzi bwayo no kwinjira ku rubuga mpuzamakungu, bikurikiye kandi ikurwa ku butegetsi rya Perezida Omar al-Bashir ryabaye mu kwezi kwa kane umwaka w'2019.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya byatangaje ko Turukiya iri kirakoresha impunzi ku mvo za politike. Mu itangazo basohoye ejo ku gatatu, ibyo bihugu 27 bivuga ko ibiriko birabera ku mbibe na Turukiya atari byo kwihanganira. Igihugu cya Turukiya casavye ibyo bihugu bya Buraya gutera intambuko mu gufasha impunzi ziva mu gihugu cya Siriya, ariko ibihugu bya Buraya bigasaba Turukiya kubahiriza amasezerano basinyiranye yo kubuza impunzi n'abimukira kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'Ubugiriki. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan aragendera kuri wa kane Uburusiya kubonana na mugenzi we Vladimir Putin. Umubonano ugamije gukuraho icuka kibi cyatewe n'imishamirano y'intambara iri hagati y'ibyo bihugu mu ntara ya Idlib mu gihugu cya Siriya. Turukiya hamwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bagiriza leta ya Siriya gutera amabombe ku banyagihugu ifashijwe n'Uburusiya. Ibyatumye impunzi z'abasivile zababa umuriyoni zihungira ku rubibe rwa Siriya n'igihugu cya Turukiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ishyirahamwe ryishinze guharanira agateka ka muntu Amnesty International ishikiriza ko rifise ivyemeza ko abana bashika kuri 23 bishwe barashwe n'abajejwe umutekano mu myiyerekano yabaye mu gihugu ca Irani mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka w'2019. Amnesty yashikirije ejo ku munsi wa gatatu kw'ivyo ryatohoje ryasanze abo bana bagizwe n'abahungu 22 b'imyaka iri hagati ya 12 na 17 hamwe n'umukobwa umwe. Iyo myiyerekano yatanguye ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kw'11. Inyuma yaho leta ya Iran ifatiye ingingo yo kuduza ibiciro by'ibitoro. Amnesty International ivuga ko abanyagihugu bashika ku 34 muri ico gihugu ca Iran bishwe, abandi ibihumbi barakomereka mu minsi yakurikiye iyo myiyerekano.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Tubibutse ko twumvikana no ku murongo wa internet kuri www.radioyacu.com mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, abakandida bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bakomeje kugeza dosiye zabo muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Umukandida wigenga Dieudonné Nahimana ari mu bazitanze kuri uyu wa gatatu. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Ahejeje gutanga ibisabwa mu mugwiseni utunganya amatora rwego rw'igihugu kuri uno wa gatatu, wigenga Dieudonné Nahimana yabwiye abamenyeshamakuru igituma yafashe ingingo yo kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu.
Ari kibazo gicagikurikira umuntu ukibaza ati mbega ni kubera iki twahisemo kuja kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ubwambare hoho nuko abanzi kuva kera cyangwa bagiye gukurikira ibiganiro shikiriza ndumuntu akunda Burundi cyane gose. Nico gituma narose uburyo bwinshi bw'ushobora kuja mu mahanga cyangwa gushobora kuguma mu mahanga, ariko sinigeze ndavyemera kuko numva yuko iki gihugu Imana yaduhaye nk'umuvyeyi wacu tutazogikorera kugira ngo kibe igihugu ciza gituma abantu bose baruranirwa. Rero ndi umuntu akunda Burundi cyane kandi ndabinezererwa niyo ngiye mu mahanga ntagisoni igihe kuvuga yuko ndi Murundi no kuvuga ibyiza Imana yaduhaye muri kino gihugu. Ikindi nk'uko mwavyumvise nsanzwe ndi umuntu yemeje gukorera Imana nk'umukozi w'Imana, no kuvuga yuko ko gacimana ntikigarukira gusa ko abantu bagiye kwiga ingene bagira inyifu fato nziza, ariko nuko kiteza kuzana impinduka mu mibereho y'abantu.
Uwigenga Nahimana nta makenga afise ko atazemererwa kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ashikiriza ko ibisabwa byose yabishikanye mu mugwiseni. Uwo munyapolitiki yahora arongoye ishengero ry'abaprotestanti Oasis Christian Church mu gisagara cha Bujumbura afise icyizere ko azotsinda amatora y'umukuru w'igihugu.
Akora ko twizeye bwa mbere hoho gushobora gutsinda amatora, bwa kabiri tuzi neza yuko naho uko byuri kose icyo gice cya 5% ari gice twizeye neza cyane kuzorengana. Ntitwumvise ko ari amafaranga utakaje kuko ari amafaranga azosubira kuza gakora ibikorwa twatwo turakora inyuma y'ibihe by'amatora. Ikindi basaba ni abantu 200 bava mu bwoko bwose, bava mu ntara zose, bagusinyira bakemeza neza yuko ufise ibisabwa canke ko bokwizera kugira ngo baserukire mu kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Dieudonné Nahimana ari ku rutonde rw'abazitoza amatora y'umukuru w'igihugu, avuga ko azobaje kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Ashikiriza ko atazobaje kugira abarundi bamukorere, ahubwo ko ari we azobaje kubakorera.
Mu byo nize mu buzima bwanje haba mu bijanye n'ivyigwa vyo mashure canke mu bijanye n'ivyo ninze kugira ngo nigisha abandi nishimikiye cyane cyane ku bijanye n'uburongozi cyane cyane umuco w'uburongozi nkorera abandi umuco w'uburongozi nkorera abandi ushimikira kumva yuko imuntu ari mu kibanza c'ubutegetsi adategerezwa kuba umuntu akoregwa ariko atahura ibanga ry'uko ari kugira ngo akorere abandi abashizwe imbere kugira ngo abantu bazomushimire bamurabiye ingene arongoye bamerewe bamushimire baravye ingene we amerewe uwo muco rero twabigishije imyaka irenga 20 kandi turazi yuko dufite ugwaruka rwinshi rwatanze gutahura uwo muco bamwe bashobora kuba bakorera no mu migambwe itandukanye no mu mashyirahamwe atandukanye ariko bagenda bigisha uwo muco rero twifuza ko uwo muco uhinduka umuco utunganya ubuzima bw'igihugu cyose ahanza c'uburongozi cyangwa c'ubutegetsi ataja mu kibanza cyo kumva ko abantu bakwiye kumukorera ariyumvira akarazwa ishinga ningene ateje imbere abo arongoye
abakandida batatu bifuza guhiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu y'amatora mu kwezi kwa gatanu uno mwaka nibo bashikanye kuri uno wa gatatu amadosiye yabo mu mugwiseni bagizwe na Gaston Sindimwo umukandida w'umugambwe Iprona abigenga babiri Dieudonné Nahimana na Francis Rohero baje biyongera kuri bandi batatu Evariste Ndayishimiye wa CNDD-FDD Agathon Rwasa wa CNL hamwe na Jacques Bigirimana wa FNL bitekanijwe ko gutanga amadosiye mu mugwiseni kubifuza kuzitoza mu matora y'umukuru w'igihugu uzorangira kuri uyu wa kane igenekezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu turimwo ni mu gihe abari bamaze kumenyesha ko bazitoza mu matora y'umukuru w'igihugu baba baserukira imigambwe hamwe n'abigenga bagera kuri 17
Arakoze Desire Hatungimana utugejejeho iyo nkuru y'Ijwi rya Amerika tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu gihugu cy'Ubufaransa hakomeje kuvugwa inama ihateganijwe kuwa mbere w'icyumweru gitaha inama yiswe L'Afrique de Grand Lac 60 de tragique instabilité umuntu agenekereje yagira ati akarere ka Afrika yo hagati imyaka 60 y'intugunda zoretse imbaga hari abasanga inama igamije guhura ubuga abapfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihe abandi atariko babibona umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana araduha ibindi bisobanura kuri iyi nkuru
mu biganiro byacu byo kuwa mbere nimugoroba twabagejejeho inkuru ko ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu Faransa ndetse na Ibuka France bahamagarira president wa Sena w'icyo gihugu Gérard Larcher kudaha urubuga abo bavuga ko bakwitwaza ubushakashatsi bagapfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda abo ayo mashyirahamwe yombi yashyira mu majwi cyane n'abanditsi babiri Charles Onana mu Faransa komoka muri Kameruni na Judy River umunya Canada ayo mashyirahamwe agasaba ko bombi bakurwa ku rutonde rw'abateganijwe gufata ijambo muri Sena yo mu Bufaransa iyo nama ikaba izitabirwa kandi n'umunyarwanda ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana waganiriye n'Ijwi rya Amerika
nzayitabira kandi nzayifata mu ijambo kuko ndi mu bayiteguye inama yo kuganira kugira dusambwe tuganiraho kugira ngo abantu bakomeze kungurana ibitekerezo ku mateka yabaye mu gihugu cyacu cyangwa mu karere ka k'ibiyaga bigari ntabwo ari inama ku Rwanda
Jean-Marie Vianney Ndagijimana avuga ko iriya nama itazakoreshwa nk'urubuga rw'abapfobya genocide nk'uko ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu Faransa na Ibuka France babivuga
njye ahubwo simbona aho babivanye kuko n'abantu batumiwe ntabwo ari abantu basanzwe bapfobya jenoside wenda icyo babarega kuko nanjye petition bakoze narayibonye mu by'ukuri icyo basaba ni uko batwimye ijambo
ntabwo bababuza kuvuga
baratubuza kuko bavuga ngo barabwira sena ngo ntigomba kuduha umwanya wo kuvugiramo
ijwi ry'Amerika rivugana na Gisagara yemera ko ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka bwemewe mu Faransa ko namwe mubufite ariko icyo batemera ni uko hagira abahabwa urubuga rwo gupfobya jenoside
kugeza bakeka ko ubwo rubuga duhawe muri sena y'Ubufaransa igihugu kigaho demokarasi igihugu cyubahiriza amategeko kuki bafite ibitekerezo bibi byo gukeka ko tujyanwa no gupfobya jenoside yaduhekuye yatwiciye ababyeyi bamwe muri twe kuki bumva ko aricyo kituzimbi kuki batakumvamo ko tugiye ahubwo kuvugira inzirakarengane ziciwe muri jenoside kuki bafata uruhande rubi
ariko abakirwa mu majwi ni babiri ni Charles Onana na Judy Rivera. Charles Onana ntabwo yemera ko jenoside y'abatutsi yabaye.
Njyewe ntabwo iyo numva Charles Onana avuga ntabwo ahakana ko jenoside yabaye, ntabwo avuga ngo nta jenoside y'abatutsi yabaye, ashyiramo ubundi buryo bwo kuyumva kongeraho ko hari n'abandi bapfuye muri icyo gihe cyangwa bishwe inyuma. Izo rero rega ntabwo ari we wenyine, nanjye hari article ndende yasohowe n'ikinyamakuru Jeune Afrique nanjye ni kuri lisite ngo abantu bapfobya jenoside.
Ese ubundi wowe jenoside y'abatutsi urayemera?
Ntayemera se, ntayemeye, nakwemera iki?
Niba wemera jenoside y'abatutsi ntacyo bigutwaye kwitana n'umuntu uvuga ko nta jenoside yabayeho, avuga ko urwicanyi bw'umuntambara.
Charles Onana twakoranye za conference nyinshi, hari ibyo ntumvikanaho nawe ariko ntabwo avuga ngo mu Rwanda ntihabaye jenoside y'abatutsi, ashyiramo twa nuance abatutsi n'imiryango yacu.
Nka Judy Rivera uvuga ko interahamwe zarimo abatutsi, nawe niko ubibona?
Kuba hari abatutsi bivanze mu nterahamwe bakajya kwica abandi batutsi byo nanjye nabihamya, kuko hari nabo rega Judy wenda yabivuze ariko ntabwo ari vya rose, yabivuze n'abasirikare bo muri FPR benshi babihagazeho. Kuki abasirikare b'abatutsi bo muri FPR ntawe nari numva avuga ngo barapfobya jenoside y'abatutsi?
Ambasaderi Ndagijimana ashimangira kandi ko ntacyo bimutwaye kwicarana n'umwanditsi Charles Onana.
Bazaze bamunyomoze niba ibyo avuga, kandi nanjye rero avuze ko nta jenoside yabaye impari ntabwo narwana nawe kandi sinamutuka, ariko namunyomoza kuko njyewe ibyo nzi ko jenoside yabaye, mfite impamvu nabivuga. Ntabwo nakwemera ko umunyarwanda cyangwa umunyamahanga bivuga mbari ngo nceceke.
Nibutse ko umwanditsi Judy Rivera w'umunyakanada mu gitabo cye yanditse yavuga ko interahamwe zarimo abatutsi boherejwe na FPR, naho umwanditsi Charles Onana akaba avuga ko mu Rwanda nta jenoside yakorewe abatutsi yahabaye, ko ahubwo habaye ubwicanyi bufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara, kandi akavuga ko jenoside y'abatutsi ntaho ihuriye na jenoside y'Abayahudi. Ibyo bikaba ari byo bituma bafatwa nk'abafite ingengabitekerezo yo gupfobya jenoside. Ishyirahamwe ry'Abanyarwanda bo mu Bufaransa rikaba ryaratanze ikirego gishinja Charles Onana guhakana no gupfobya jenoside, icyo kirego kikaba magingo yagikurikiranwa n'ubushinjacyaha bw'i Paris. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Mu Rwanda bamwe mu baturage bo mu bice bitandukanye by'igihugu bahangayikishijwe n'ibiciro by'ibiribwa bikomeje gutumbagira ku masoko, bavuga ko bibateje inzara kandi ishobora no kumara igihe kirekire. Munyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza Munyamagana yaganiriye na bamwe adutegurira iyi nkuru.
Ntabwo bisanzwe kuko ino nzara natwe nibwo twayibona, murundi bwo twanabona ibakuru ibikimba yagura 1300 ngo natwe byaratuyobeye.
Nk'umuceri twaguraga 18 ubu turi kugura 22.
Murumva amajwi y'abamwe mu baturage twaganiriye, hari abo nagiye nsanga muri amwe mu masoko yo mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Rutsiro na Nyagatare. Aya makuru twakusanyije ku biciro by'ibiribwa ku masoko twayafashe hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka 2022. Reka twiganire n'abaturage.
Saraje yatambutse ibakuri bikimba kwayiguraga 600 ariko ubu byarapanduranije 300 natwe byaratuyobeye.
Byonye n'umuceri ubwawo kugura ceri waguraga nka 19 uri muri 23-25 kawunga yabaye nkikuba kabiri n'ibishyimbo
umufuka wa kawunga kano gafuka kaguraga 4,000 ubona kari kugura amafaranga 5,500
n'iyindi myaka yose irahenze haba kabunga haba n'umuceri byose tugushaka kugira ngo tuje kubigura tugasanga birahenze ubwo ibitunguru nabyo igitunguru kimwe na mafaranga 100 nyitomate nazo turi kuzigura amafaranga 200 kandi atari ko byagendaga
ndago bisanzwe kuko ino nzara natwe ni bwo twayibona
twananyarukiye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba mu mirenge ya Tabagwe Nyagatare na Matimba nabo bemeza ko ibiciro by'ibiribwa byagiye bizamuka
ibitoki birahenze ni nk'ibihumbi 5,600 gutyo mbese igitoki ciza
cyagisanga kigura ngahe
mu minsi yashize habibiri wakibonaga icya 5 gutyo mbese minsi yashize ibishimbo byaguraga amafaranga 250 ariko ubu ngubu biri kuzamuka biri ku mafaranga 500
mu biribwa ikintu cya mbere ubu gihagaze ku mafaranga menshi ni igitoki. Urugero nk'igitoki gihagaze nko munseri nk'umunane cyangwa 10 cyaguraga nk'icy'umunane ariko ubu gihagaze mu 5,000. Ubwo rero uri umuntu ukiranguye 5,000 ku muntu ufite urutoki. Iyo ageze mu soko uruhagara rwa ngoma ziranseri za mbere zibanza ruba ruhagaze ku mafaranga 700. None ikindi kihenze n'ubundi ni ibirayi. Igiciro gihagaze mu mafaranga 250. Igishimbo nabyo birahenze ibishimbo bita karara kagenda mu misarurire yabyo byeze mu misaruro biba bigura amafaranga 200 ariko ubizanye mbese ubikuye mu rugo bihagaze ku mafaranga 300 kubikura ku mucuruzi ni 400 ubwo naniyo mbuto ubwo igura make naho bira bishimbo byakorota byo kiro gihagaze ku mafaranga 550,600 kubera nibyo bihenze
abamikoro make bavuga ko irizamuka ry'ibiciro ryabagezeho ingaruka
kuko rwose mu gihe umuntu atabonye ibyo kujya niba akoreye amafaranga 1,000 akaba urukundo yabigenza ariko iyo nzara nibwo bwa mbere twayibona
n'ubu ngubu ko dore n'imvura nawe nari kugwa buri munsi n'uwahinza karima bikaba biri kubora mbese natwe dufite ubwoba amwana wakoreye icyo 1,000 ntabwo wabona muri iyo bakuri ibishyimbo imboga nazo ni ukuzigura udufunga 2,300 ubwo rero nkwangukiyemo udutomati ibakuri y'akawunga 700,800 ku makubita baba bitari kuvamo muri uko nawe turarenganye bwe turarenganye
izamuka ry'igiciro cy'ibishyimbo nka mu karere ka Nyagatare hari abasanga biterwa n'abacuruzi baza kubirangura ku bwinshi babijyana mu tundi duce bitabonekamo cyane ariko muri rusange hari n'ababihuza no kubuhahirana hagati y'u Rwanda na Uganda bumaze igihe buhagaze kuva imipaka ihuza ibihugu byombi yafungwa kubera ubushyamirane buri hagati y'ibihugu byombi
nk'uko tubizi n'umutekano uri mu gihugu Uganda hari ukuntu yajyaga igira ibyo izana mu Rwanda ibiciro birazamuka pe
nk'izamuka ry'ibiciro wenda mukeka byaba byaratewe n'iki
nkeka ko ni ugukoroza imbe kuri ya boda ya Uganda yabonaga kwidutunze cyane nyine hari ibintu yadufashaga nyine byahise bihungabana biragaragara kawunga y'inganda nyine ihita henda cyane nta ikiboneka byagombaga kugira effect n'ubundi ba supplyingaga ibintu byinshi mu Rwanda.
Iyo tubona ari Uganda bafunze kuko nibo amahanga nibo gatugaburiraga mbega twa tubona ko ari Uganda bwo bafunze.
Nubwo aba baturage bavuga ko ifungwa ry'umupaka uhuza u Rwanda na Uganda byahungabanyije ibiciro ku masoko, ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bugaragaza ahubwo ko ifungwa ry'umupaka ryahaye u Rwanda umwanya wo kwita ku bitari bitabwagaho no gukora cyane mu kuziba icyuho byazaga guteza. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yabikomojeho mu mwiherero wa 17 w'abayobozi bakuru wabaye hagati mu kwezi kwa kabiri.
Twari dusinzira imbere tukanguka turayoboka. Icyo mvuga ni ibibazo twatewe n'abanyayuganda baturanye mu majyaruguru hari. Imyaka 2019 nibwo ubukungu bwacu bwakuze kuruta ibisanzwe. Abashatse kutugirira nabi nibo bahombye.
Ibiganiro bigamije gusubiza mu buryo umubano w'ibihugu byombi biracyakomeza. Ese ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi busubukuwe byatuma ibiciro bidakomeza kuzamuka byahamaho biri cyangwa byagabanuka ntawamenya. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino ay'uyu munsi twayateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Urakoze di ku makuru ajanye n'inkino. Turavuga ku ngaruka z'ikiza giterwa n'umugera wa corona kiriko kigira ku nkino zitandukanye haba umupira w'amaguru umupira w'amaboko na basketball n'inkino mpuzamakungu za Olympic. Dutangurire ku vyerekeye ingaruka ku mupira w'amaguru aho itegeko rishasha rya leta y'igihugu c'Ubutaliyano ritangaza ko inkino zose mu Butaliyano zizokinwa atabarorerezi bahari gushika ku itariki zitatu z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka bibuye kukiza gitegwa n'umugera wa corona cadutse muri ico gihugu. Iryo tegeko ryerekeye ibice byose by'igihugu harimo ibice bitaragiramirwa n'ikwiragira ry'umugera wa corona. Iyo ngingo ifashwe inyuma y'uko abantu bamaze kwandura umugera wa corona mu Butaliyano bamaze kurenga ibihumbi bitatu harimo 107 bamaze gupfa bahita n'uwo mugera. Iryo tegeko rimenyesha kandi ko kubijanye n'umupira w'amaguru ama club ariyo ategerezwa gusuzuma kugira abone ko abakinnyi n'abandi bakozi bayo ma club badafise umugera wa corona. Amashure na za kaminuza vyugaye mu gihugu cose gushika n'ibiburiburi ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka n'ico kiringo gishobora kongerezwa. Ivyo ni ukuvuga ko inkino z'umupira w'amaguru zo ku rwego rwa division ya mbere nk'urukino hagati ya Juventus na Inter do Milan n'urukino hagati ya AC Milan na Genoa amwe n'izindi nkino zindwi ya 26 zigijweyo zizoba muri indwi iri ya 27. Inkino zindwi ya 27 zizoba mu ndwiza. Inkino za kimwe cya kabiri cy'igikombe c'Ubutaliyano ni ukuvuga Juventus na AC Milan na Napoli na Inter do Milan zari zategekanijwe muri indwi zaza zasibishijwe. Mu gikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya no mu gikombe ca Europa League inkino zose imigwi y'Iburaya izohura n'imigwi yo mu Butaliyano. Mu Butaliyano iyo migwi izohura atabarorerezi bahari. Tukivuga ku ngaruka zikiza cy'umugera wa corona ku mupira w'amaguru mu karere k'Iburaya, abategetsi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA babona ko igikombe cy'ibihugu by'Iburaya kizoba nk'uko bitegekanijwe naho bafite impungenge ku bijyanye n'ikiza gitegwa n'umugera wa corona. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA rimenyesha ko ririko rivugana n'abategetsi bajeje umupira w'amaguru mu makungu no mu karere k'Iburaya ku bijyanye n'umugera wa corona. Yamara umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yatangaje ko amagara y'abantu ahambaye cyane kurusha inkino izarizo zose z'umupira w'amaguru. Urukino rwo kugurura igikombe cy'ibihugu by'Iburaya ruzobera i Roma mu Butaliyano ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka hagati y'Ubutaliyano n'Ubugiriki. Tubibutse ko inkino z'ico gikombe zizobera mu bisagara 12 bitandukanye byo mu bihugu 12 bitandukanye by'Iburaya. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Ishyirahamwe ry'inkino mpuzamakungu za Olympics yo rimenyesha ko ikiza gitegwa n'umugera wa corona kitazogira ingaruka ku nkino mpuzamakungu za Olympics zizobera i Tokyo ku murwa mukuru w'Ubuyapani hagati y'itariki 24 z'ukwezi kw'indwi n'itariki 9 z'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka w'2020. Urwego nshingwabikorwa rw'ishyirahamwe CEO rwagirishije inama ku munsi wa kabiri w'indwi mu gisagara cya Lausanne mu Buswisse rukaba rwiyemeje ko izo nkino zizogenda neza. Naho kubijanye n'umupira w'amaboko, ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko wa basketball muri Amerika NBA n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko wa basketball FIBA yumvikanye ku munsi wa kabiri ku vyerekeye gusibisha ihiganwa rya basketball ry'umupira w'amaboko mu karere ka Afrika kubera ikiza c'umugera wa corona. Iryo higanwa ry'ishyirahamwe Basketball Africa League mu mfunyapfunyo BAL ryari ritegekanijwe gutangura ku itariki 13 z'uku kwezi kwa gatatu ku murwa mukuru w'igihugu ca Senegal Dakar. Kubera vyasabwe na leta ya Senegal bifatiye ku mpungenge zitera ziyongera z'ikiza c'umugera wa corona kimaze gushika muri ico gihugu, ihiganwa rya sezon ya mbere y'umupira w'amaboko wa basketball ry'ishyirahamwe BAL rizokwigizwayo. Ivyo vyatangajwe n'umukuru w'iryo shyirahamwe Amadou Gallo Fall. Tubibutse ko ishyirahamwe BAL rigizwe n'amayikipe 12 y'ibihugu vyo muri Afrika. Ni kuri inkuru turangirije kwa makuru y'inkino twahita wafitiye muri iki gitondo.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho aya makuru. Uwayashize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloys Bigirimana. Nawe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.